Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe ndabahaye ikaze muri ano makuru yo kuruno wa kane igenekerezo rya 29 nyakanga mu mwaka 2022 ayo kuruno mugoroba akaba hagaze ku ngingo nkurunguru zikurikira. Dr. Christophe Sahabu yungurujwe aja gupfurirwa mu ibohero rikuru rya Ruyigi inyuma y'amezi atandatu yaramaze mu mpimba mu gisagara ca Bujumbura. Dosiye imufunze itabaraburanishwa mu ntayicese, iyo ngendo ikaba iyamirizwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima. Mushikiriza manza kizigenza wa Republika Silvestre Nyandwi na we yagiriza baherutse gufatwa bagafungirwa muri iyo dosiye hamwe na Maitre Sandra Ndayizeye ko batunganije inama y'urwego nshingwantwaro kwakira hospitali babanje guhonyanga amategeko. Muri ano makuru murakurikira kandi aho umukuru w'igihugu ahagaze kuri iyo dosiye ifunze umuyobozi w'ibitaro Kira Hospital twabibateguriye. Ibyerekeye ubutunzi, ibidandazwa by'agaciro karenga imiliyoni amajana abiri nibyo byafatanywe abantu batatu mu ntara ya Kayanza hari ejo ku munsi wa gatatu. Abo bagabo bakaba bageze mu minwe y'inyamiramabi inyuma yo gufatanwa mu mazu yabo. Ibyo bidandazwa bigizwe n'igitoro, isukari, benifumbire ya fomi. Mukanya ido nido ndasubiye kuba ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tosuye kubaramutsa kuri no muhinga mo Dr. Sahabu Christophe yungururijwe mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Ruyigi bikozwe n'abakozi b'iperereza. Ibiteye amakenga bamwe mu basanzwe bakurikiranira hafi dosiye yiwe kuko umushingwamanza Gustave Niyonzima ngo yimugwa ryiwe iteye kubiri n'amategeko akabona ko iyo ngingo atakindi igamije atari kwegeza kure yaho asanzwe aburanira. Gustave Niyonzima akanegura kandi ko amaze hafi amezi atandatu afunzwe ariko urubanza rutaraja mu ido nido. Twumvirize umushingwamanza Gustave Niyonzima.
Ibyo byose byakozwe n'abantu bo mu iperereza ikana ejo mu gufata isaki Maitre Sandra Ndayizeye na Etienne Sahabo warabona ko babikora n'ubwira bwinshi batumwe na parike ya Muha. Umuntu akibaza ati mbega hoho nta nyamiramabi zikukira polisi judiciaire zo zari zisanzwe zikorana n'amaparike vyaheze, ariko tubona ikiri inyuma eka no mu gitondo nibo bazindutse mu ibohero kugira bashobore gutwara muganga Christophe mu ibohero ryo mu Ruyigi. Rero ibi ni ibintu bitwereka yuko bagomba kumwegeza inyuma yaha yari asanzwe aburanira mu masentare ya Bujumbura kuko ariho yakorera, ariho yanafatiwe, yo yari afise ubwo bubasha bwo kuguma amuburanisha. Rero no kumwegeza inyuma kugira urubanza rutebe arico twita manevre dilatoire mu mategeko dukoresheje ururimi rw'Igifaransa, hama ntashobore kuronka n'abandi bashingwamanza bo kubahuka kumuburanira canke abandi bantu yaba abanyamahanga bakora mu nzego zitandukanye kugira baze baramenye ukuri. Rero ubutegetsi buriho ntibugomba kuko uri kumenyekana burafise ubwoba, nivyo bimenyetso bitwereka yuko bashoboye gukora ivyo bintu kuko iyo babashaka kuko uri kumenyekana bari kwihutisha ubwo rubanza akaguma hafi yawe. Nk'ubu haciye amezi atandatu arenga yarafashwe ariko urubanza ntirurajanwa mu ido nido kugira bimenyekana. Nimba rero bafise ivyemezo bakavuga bati uwo yarakoze amakosa, umuntu aribaza ati ni kubera iki batinyuka kuri bagakora ibintu nk'ivyo? Ibintu rero bisiga ubwenge biteye agahinda.
kuno munsi rero gija 82 muganga Christophe Sahabo yahoze arongoye ibitaro kira hospital amaze afunzwe ifungwa rya muganga Christophe Sahabo rikaba yibonetse ko ryategetswe n'ibihangange mugambwe CNDD-FDD kwisonga akaza umukuru w'igihugu ubwiwe mu kiganiro n'abamenyesha makuru kwa 10 rusama uno mwaka Evariste Ndayishimiye yaremanze ko iyo abo mucamanza aba yaramaze gushikana mu mvuto muganga Christophe Sahabo amwagiriza inyuruzwa ry'amafaranga ya leta. Inkuru twateguriwe na Karine Dusabe.
Muganga Christophe Sahabo kuva gifatwa n'iperereza ry'u Burundi ritwarigwa mu biro by'umukuru w'igihugu, abatari bake baguma bavuga ko ifatwa ryiwe ririko ritegekwa n'abategetsi b'igihugu n'umugambwe CNDD-FDD. Aho hose byasa n'urukurukuru, ariko kuwa 10 rusama uyu mwaka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaremeje ko ifungwa rya Christophe Sahabo ryavuye mu matohoza yakozwe mu mpisho, acayerekana ko leta y'u Burundi yoba ariyo ifite umutaye munini muri ibyo bitaro.
Kubya Dr. Christophe najiyo mba prokirele jina jari kugendu kwenye mwafunzi ngo najiwe ego nivyo ni angoko kojewe na vute ni negeza kona mahera ya reti ya lihose mba muhoibugo oko ilate awarundi barachamushe jadi kona vuga negeza kona umutahe wareta kugira tumenye inyungu tuzotwa iwaza hanu kurunde ya lani sifisi miliari zitatu so kamo ngila ngozirale mginduwi inesesi zifishisi ya mahera na wanyane milioni zitari mwusi ya zitanu kamebu ONP wosa afisa mahera kubujo ushwa gusanga leta alijifise umutahe munini kuko hariho ankete prive ya laye baravuga ati tulabzi umutahe wa leta wabungana na milongo lindu kujia tangu la leo mitahe muishire hama bari muri prosesisi waga sanga harimwa mahinyu amezu kuchake kuria harinu yali hamba yali hari chiru wanza wa chacha mwusi maanza jore susu ya kuzi njira mocha babu zengo ni jewe kule jewe na vuzi nitulandela mahera igihugu kugira ngo akori igihugu nyene
icho bikoze inama ya mitahe rekana neza ko ishirahamwe Swiss Med International ariryo rifise umutahe munini kuri ibyo bitaro. Ibyo bikaba byarasubiye kwemezwa n'inama ya bose iherutse gukorana muri uku kwezi kwa Nyakanga yasaba ko Christophe Sahabo asubizwa agateka kiwe agatako agasubizwa mu mabanga yakuwemwo. Bavuga ko yatanze imihoho urupapuro we n'abamwunganira bavuga ko yateye igikumu ari mu mvuto mu iperereza kandi kugitsure. Abatari bake bagatangazwa n'ingene umukuru w'igihugu ari wubwiwe atamika ijambo ubucamanza bw'u Burundi, ariko ageze mu kungu akavuga ko mu Burundi hari ubutungane kuri bose.
Nashaka kumenyesha bari ngaha kuno munsi Burundi burangwa n'ubutungane kuri bose, agateka kazi na muntu na cyane cyane mu bijanye n'uburenganzira mu gushikiriza amakuru canke iziyumviro. Ariko tukababazwa nuko iyo turiko turita ku rutare tugwanya ukudahana ibyaha, bamwe mu bakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bama bariko baracyoza ibikorwa dukora.
Ibyo akaba yabishikirije ku wa kane uheze mu nama mpuzamakungu ONU New York mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Tubandanije n'iyo dosiye ifunze muganga Christophe Sahabo mushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika nawe mu kiganiro bahaye amenyesha makuru kuno mugoroba aragiriza abitavye inama y'urwego nshingwa ibitaro kira yakoranye ku itariki ya 8 za kuno kwezi. Silvestre Nyandwi akavuga ko abatunganije nama tabo basha bari babifitiye kandi ko icegeranyo cayo gihushanye n'amategeko. Tumukurikire.
Amatohoza ya parake yagaragaje yuko abateye umukono kuri ico cegeranyo c'inama itabaye bari bafise intumbero zikurikira. Ubwa mbere ni guhuvya no kuyovya amatohoza asanzwe ariko arakorwa muri dosiye REMEP 620 agakoni cene muri parake ya Muha, aho muganga Sahabo Christophe yararongoye ibitarukira ariko arakurikiranwa ku vyaha bitandukanye yakoze mu gushinga no mu kurongora ibitarukira. Ubwa kabiri ni guhungabanya ibikorwa by'ibitarukira mu gutera igipfungu no guhubisha abakorana navyo ku burongozi bwavyo babure ubiserukira. Kiretse ko leta ifisemwe imitahe n'ibitaro bifitiye igihugu inyungu rusangi bitegerezwa rero gukingirwa. Nico gituma ubushikiriza amanzi budashobora kurera amaboko mu gihe hari abariko barabihungabanya bongera babuze ubutungane kurangura igikorwa cyabo. Ivyo nivyo vyatumye hugurugwa dosiye ku bateye umukono ku cegeranyo c'inama itigeze iba. Twababwiye bamwe muri abo bakaba barahagaritswe, harimwo umushingwamanza wa muganga Sahabo Christophe asanzwe akurikiranwa muri dosiye twababwiye. Uwo mushingwamanza akaba yaragize uruhara runini mu itunganywa ry'ico cegeranyo c'inama itabaye aha rero twagira tubeshutse ibinyoma n'ibihuha bikwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi bivuga ko umushingwa manza Sandra Ndayizeye akurikiranwa azira ko aburanira muganga Sahabu Christophe turibukije ko umushingwa manza ajejwe amabanga ahambaye ariko ko aguma ari umwene gihugu ategerezwa kwisunga amategeko ayarenze ko naho agahanwa nk'abandi umushingwa manza Sandra Ndayizeye rero nabo bakoranye icyo cegeranyo bakurikiranwa kuri ivyo twabamenyesheje bakoze nakurikiranwa kubera aburanira muganga Sahabu Christophe
umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano urasabire kugwa ry'umushingwa manza Sandra Ndayizeye n'abandi bose bapfunzwe muri iyo dosiye bitaro Kira Hospital Marie Louise Barichako arongoye umuhari atera kamu mukuru w'igihugu gushira mu bikorwa amajama adasiba kuvuga maze agasuzuma neza ubutungane avuga yuko buriko burubahirizwa kurikira
ivyashambere cyose nuko ibi bintu birasiga ubwenge nta muntu umwe abyumva hanyuma igituma tutanabyumva twebwe biranatu babaje gatoyi kuko harimo n'umukenyezi umukenyezi apfungwa kuko ariko akora akazi kiwe atakinda kimwe ahowe yahagarariye ubutungane hagarariye agateka kazi na muntu k'umuntu abona ko ariko ararenganywa aja kumuhagararira muburanira na kazi kiwe niko bimeze niko misi yose ariko araburana ategezwa kuvuguruza uriko aragomba gushira ko ibyaha uwo muntu niko bimeze ni kazi kiwe kubona rero aca bipfungirwa byatumye tubona yuko n'ubunyeni gihugu cacu cyo Burundi atawukiraja umukuru w'igihugu aguma ariko aravuga yuko ubutungane n'ukuri buriho abarundi bose baratunganirizwa agatya kazi na muntu karasonewe akabivuga mu makungu akabivuga mu gihugu none hibi bintu n'ukuri akamutwotera tugatera wenyene umukuru w'igihugu turatera umushikiranganji bakorana akora iby'ubutungane kaza tibi bintu mugabo ni barabe neza n'ukuri ntibavuga ijambo rimwe kandi barabe mbega ubutungane bukora gute mu Burundi mbega ninde ajejwe ubutungane mu Burundi ni biro by'iperereza canke n'ubutungane nyene aha hantu n'ukuri abarundi bose barazimiriye ntibumva ibyo ari byo n'ukuri nagerageze umukuru w'igihugu akore kurya yabivuze atunganiriza abantu kuko birashoboka yuko hashobora kuba batumvikanye abari muri rya bitaro bya Kira muga batumvika isi ukuntu bategekanije ingene bazoshyira amatapi yabo n'ibijaho rero cyangwa bije mu butungane mugabo bireke kuja mu iperereza ngo bace batwara gisaki bose batware n'ufise ico gikorwa ico gikorwa yarajejwe atakindi ariko akora igikorwa kijyanye ne yarajejwe nje ariko arakora none aragipfungiwe none abarundi bazohava bahagarika gukora akazi bose kuko uzokora akazi wese ashobora kugapfungirwa atarabye neza
Inzamba dukubitire mu ntara Kayanza abantu batatu harimo n'umukuru w'ishyirahamwe ry'abadandaza mu ntara Kayanza baruminwe inyamira mabi aho n'inyuma yaho kuri uyu wa gatatu hafatiwe ibidandazwa by'agaciro karenga miliyoni amajana abiri ivyo navyo bikaba bigizwe n'isukari ifumbire ya fomi n'ibitoro byari binyegeje mu mazu yabo kandi byategerezwa guhabwa abanyagihugu ivyo bidandazwa bikaba byagiye habona inyuma yaho igipolisi cyari cyagindutse gutunganya ibikorwa byo gusaka bamwe mu badandaza bikekwa ku cyo caha igikorwa cyakiriwe neza n'abanyagihugu basaba abajejwe guhana abo bantu yuko bobahana amategeko akurikijwe n'inkuru ya Pierre Gahungu
Muri ico gikorwa cyo gusaka bamwe mu badandaza kubitwa Sylvestre Ndwimana batagira pongo umudandaza wo mu gisagara ca Kayanza akongera akaba n'umukuru w'abadandaza bahasanze imifuko 1356 y'isukari ni kuvuga hafi itoni 68 hatowe kandi imifuko y'ifumbire ya fomi 187 hamwe n'amaritiro 2320 y'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu Ibidandazo nk'ivyo harimo n'ibinyobwa bitazwi n'amategeko bikaba byaranafatiwe kubitwa Eric Giruhishaka, Onesfor Kajibwami hamwe n'umukenyezi azwi ku izina rya Eugenie. batatu muri abo bantu bane harimo uwo mukuru w'abadandaza bakaba baciye bafatwa ku mvu z'amatohoza. Abanyagihugu bo mu gisagara cya Kayanza bakavuga ko bashimye icyo gikorwa ngo kuko abadandaza bari bamaze igihe bababoheye amaboko imugongo ngo kuko banyegeta ibyo bidandazwa bafite ku burenganzira kugira babe badandaze ko ku biciro by'umurengera, bagasaba ko abazo kwagirwa n'icyaha bohanwa hisunzwe amategeko, abafite impusha zo guha abanyagihugu ibyo bidandazwa nabo bakazakwa. Mu gihe ibintu biruko harababona ko iryo sakwa ryaraye ribaye kuri uwo mukuru w'abadandaza inyuma yaryo bahinyegeje ukwihorahorana. Uko kwihorahorana bakavuga Martin Niteretse, umushikiranganji w'intwaro yo hagati y'ubu kandi yasanzwe nawe nyine avuka muri komini Kayanza, yoba ari we ari inyuma y'uko kwihorahorana. Ibyo ngo bigaturuka kuba hari umugwi w'abadandaza wakorana mu by'uburimyi na Deogid Rurema yahora ari umushikiranganji w'idukikije uburimyi n'ubworozi, ariko muri ibyo bikorwa ngo bakaba barakumira Martin Niteretse muri icyo gihe yari umunyamabanga ntahegayizwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu.
Arakoze Pierre Gahungu, umwana w'imyaka 14 wo mu ntara ya Rumonge yarafunguwe kuri uyu wa gatatu inyuma yo kumara iminsi mu gashuri k'igipolisi yagirizwa gufata ku nguvu umwana w'imyaka 3 n'igice. Mopeje yamurekuye yasiguye ko amategeko y'ubutungane adashobora gufunga umwana atararenza imyaka 15 y'amavuka. Abo mu muryango w'umwana yafashwe ku nguvu ntibashima iyo ngingo yo kurekura uwo muntu ido nido na Beramugisha.
Nkuko amakuru dukura mu Rumonge abivuga, uyo mwana w'imyaka 14 yafashe ku nguvu umwana w'imyaka 3 n'igice kuwa 23 Nyakanga uyu mwaka. Munyuma yahavuye afatwa hajanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi mu Rumonge, ariko OPG yahavuye amurekura kuri uyu wa gatatu asigura ko amategeko mpanabyaha adahana abana bari munsi y'imyaka 15 y'amavuka. Umwe mu baryango w'umwana yafashwe ku nguvu avuga ko batanyuzwe n'iyo siguro, akavuga ko ahubwo umushikiriza manza mu ntara ya Rumonge nawe nyene abona ko habaye ikosa ryo kumurekura ryakozwe na OPG.
Umba rero nk'akabangano kajiyendeye ngo kuko ngo yari kumurekura ngo avuganye n'umubyeyi ngo kubera ngo umwana n'uwo ngo byakoze byose ngo bitabyishyurwa n'ababyeyi ngo aho rero ngo niho ngo umupeji ngo atasiguye ngo asigure neza ngo akivuge ntiyigeze adusigura ntiyigeze anatwemera ko tuvuga yavuze ko twese dufite twona bane.
Abo mu muryango w'uyo mwana basaba ko baronswa n'indishi y'akababaro kuko uyo mwana wabo yafashwe ku nguvu yavujwe ku mahera menshi. Ayo makuru dukura muri iyo ntara avuga ko gushika ubu iyo dosiye iri mu minwe kwa buramatari w'intara ya Rumonge.
Arakenuye Beramugisha ni kuri iyo nkuru duciye dusozerera ko na makuru twari twabateguriye, dushimiye mwese mwari mudutiza amatwi na butaha.